Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda na makuru mwiriwe neza se muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu ndetse n'ahandi hose muri ku mirongo migufi mushobora kujya ku muri metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro. Dore ingingo z'ingenzi: ubushinjacyaha bwatsinzwe mu Rwanda mu rubanza rwa Diane Rwigara na mama we Adeline.
Turasaba abandi banyapolitiki nabo bafungiwe. Anashaka kuvuga Deo Mushahidi, ndashaka kuvuga Dr. Theoneste.
Uyu ni Maître Ntaganda Bernard, umwe mu bashinze ishyaka PS imbera kuri wakurikiye rero isomwa ry'urubanza rwa ba Rwigara Diane na Adeline. Naho mu Burundi, leta yafunze ibiro bya Loni bireba iby'uburenganzira bwa muntu. Mu Rwanda rero urukiko rukuru rwagize abere Adeline Rwigara n'umwana we Diane Rwigara, umucamanza yavuze ko nta bimenyetso bigaragara umushinjacyaha yashyikirije urukiko. Umunyamakuru wacu i Kigali Eric Bagira ubusa yakurikiye isoma ry'urubanza.
Si mu cyumba cy'amasengesho, si mu kirori cy'ubukwe, si no mu kabyiniro k'inzoga, ahubwo ni mu cyumba cy'urukiko hahindutse uko humvikana nyuma y'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru kigira abo era bakwa Rwigara n'abavandimwe babo baba hanze. Ubushinjacyaha barega ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, ivangura no gukurura amacakubiri kuri Adeline Rwigara, no gukora no gukoresha impapuro mpimbano ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Diane Shima Rwigara. Ahereye kuri Adeline Rwigara n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu barimo murumuna we Tabita Gwiza, umucamanza yavuze ko icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda baregwa gishingira ku majwi bagiye bahanahana kuri telefone. Aravuga ko bavuganaga nkaho ari abantu babiri bari kumwe, bityo ko bitabereye mu ruhame. Yavuze ibyabaye bitafatwa nko gukwirakwiza ibihuha kuko bose barigwa. Yavuze ko nta bibashishikarije kwanga ubutegetsi kuko ibitekerezo bavugagaho babihuriyeho. Umucamanza yavuze ko bitagize icyaha. Naho ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri nacyo gishingira kuri ayo majwi, nabwo umucamanza yavuze ko nta bibashishikarije amacakubiri. Aravuga ko ubushinjacyaha bwaregeye icyaha kitari cyo. We arasanga bishobora kwitwa kugambana cyangwa gucura umugambi wo gukora icyaha, nacyo yakibagiza habere. Uko yamaraga guhanaguraho icyaha burumwe, niko amajwi yo hasi yakunze kumvikana agira ati: amina amina. Kubireba umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara na uregwa ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda bikomoka ku magambo yagiye abwira abanyamakuru ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda muri 2017, ubushinjacyaha buravuga ko hashingirwa ku byakozwe mu rubanza rwa Bwana Deo Mushahidi ufunzwe ubuzima bwe bwose, kuko ngo yahamijwe icyo cyaha avuga ibintu nta bimenyetso bifitiye. Umucamanza warasanga ingingo z'amategeko bwakoresheje buregesha zarahindutse. Yavuze ko amwe mu magambo yabwiye abanyamakuru agomba kureberwa hamwe aho gufatwa amwe agashyirwa ukwayo ngo byatanga indi nyito. Yavuze ko iki cyaha kitamuhama hashingiwe ku magambo yabwiye abanyamakuru, kuko naho bigaragaza ko yateza imvururu muri rubanda yakimuhanaguyeho nawe. Ku cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, nacyo aravuga ko nubwo ibimenyetso by'abahanga byagaragaje ko imikono yahimbwe nta ruhare rwa Diane Shima Rwigara rugaragaramo. Yavuze ko ubushinjacyaha bukimara kubona ko ibimenyetso byahimbwe bwagombaga guhita butangira iperereza bukamenya uko byahimbwe niwe wabihimbye. Kubivugwa n'abatangabuhamya nabyo yabitesheje agaciro. Yavuze ko bimwe muri ibyo bimenyetso bibumbatiye ugushidikanya kandi ko birengera uregwa. Nyuma y'ibyo byose ahise atangaza ko abaregwa bose ari abere kandi ko igarama ry'urubanza rigomba gusigara mu isanduku ya Leta. Icyumba cy'urukiko cyahise gihinduka ukundi. Diane Shima Rwigara ati:
twishimiye icyemezo cy'urukiko, turabyishimiye cyane.
Diane, izakomeza ibikorwa bya politiki?
Yego, nzabikomeza, nta cyambuza kubikomeza, kuko ibibazo navuze kuba ngitangira uru rugendo bitarakemuka.
Nyina umubyara Adeline Rwigara nawe yavuze ko nagera mu rugo agomba gupfukama agashima Imana umurimo avuga ko ahora akora buri munsi.
Pfukamira Imana, nyishime n'umutima wanjye n'uburayifukamiye. Hanyuma ibizakurikira ntabwo ndabitekereza, ariko n'ubusanzwe n'umurimo mbamo n'umurimo wo gukorera Imana, n'umurimo wo kuvugira Imana, nuko
kwiyamamaza ishimwe rya pamagaye
waje mu rukiko wiyumvuta
naje mu rukiko n'icima imana
umva ko bigenda gutsuka
cyane
Metre Buhuru Pierre Celestin wunganira Diane Shima Rwigara avuga ko ubutabera bwatanzwe mu mucyo
cyane kubera ku cyemezo cy'urukiko kigiye mu nzira twifuzaga kandi gishingiye ku mategeko n'ingingo z'amategeko twagiye dukurikiza
Anne Rwigara muri umuntu wa Diane Rwigara yabwije ijwi rya Amerika ko yishimye cyane
nuko nayo babwiye mbere ntabwo twakagombye kuba twaraciye muri ibi byose kuko uburenganzira bw'umuntu nubwe mu kuvuga icyo atekereza no gukora icyo atekereza kugira ngo agire kushinga Imana yamushinze kuri isi ntacyo nakongera uretse gushima Imana n'igitangaza dukoreye
ku munyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda president fondateur w'ishyaka pesi imbera kuri Maitre Bernard Ntaganda nawe akavuga ko ibibaye ari intambwe ikomeye gusa gakomeza asaba
ni intambwe ikomeye ari nuko murambivuga ntago bihagije
hakorwa iki
turacyasaba leta FPL ubushize baravuze bati nta pressure ibariho niba re nta pressure ibariho bakaba bafunguye abanyapolitiki kubera ko hakurikijwe amategeko turasaba abandi banyapolitiki nabo bafungiwe anashaka kuvuga Deo Mushahidi ndashaka kuvuga Dr. Tonest ndashaka gushimangira kandi abarwanashaka ba pesi imbere kuri nabo bafunzwe sibyo gusa turashaka ko bafungura urubuga rwa politiki
urubanza rurangiye umuvugizi w'ubushinjacyaha bwana Faustin Nkusi yabwiye ijwi rya Amerika ko atagira icyo atangaza ku kujurira cyangwa kutajurira kuko atarahari avuga ko abari mu rukiko nibamugezaho imyanzuro aribwo haza kumenyekana icyo kuzakora abo kwa Rwigara bari ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 2017 mu ntangiriro z'ukwa 10 uyu mwaka bari kuwe by'agateganyo bari basabiye gufungwa imyaka 22 n'ihazabi barirwa muri za miliyoni hakunze kuvuga igitutu cy'amahanga asaba ubutegetsi bw'ikigali kubarekura icyakora president w'u Rwanda Paul Kagame we yigeze kumvikana hakana ko nta washyira igitutu ku butegetsi abereye kwisonga Akhabagira ubusajwe rya Amerika ikigali
Banywanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com naho mukurikira aya makuru. Mu Burundi leta yafashe icyemezo cyo gufunga ibiro by'ishami bya Loni bireba uburenganzira bwa muntu bikorera i Bujumbura. Umunyamakuru wacu i Bujumbura Diane Ndonse araduhe inkuru.
Icegera cyuvugira umukuru w'ishami rya ONU ricejwe gateka kazi na muntu Ravina Shamdasani mu kiganiro gito yagiranye n'ijwi rya Amerika i Washington DC yemeje ku murongo wa telefone ko barose ikete ejo ku munsi wa gatatu ribasaba yuko mu mezi abiri ibiro byabo byo bavyamaze kugara Madame Shamdasani yavuze ko atavyinshi bovuga kuri iyo ngingo imbere yuko batangura kuvugana na leta y'u Burundi mu majambo yiwe yagize ati reka turabe iyo bija ariko birababaje kuko twari tugifise byinshi tugishaka gukorera mu Burundi mu ntumbero yo guteza imbere iby'agateka kazi na muntu twagerageje kurondera umushikiranganji harabimigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Ezekiel Nibigira atubwira ko ari mu rugendo atavyinshi yovuga twikoze kumuvugizi w'ubwo bushikiranganji Ines Sonia Niyubahwe tumutoye kuri telefone yatubwiye ko ayo makuru atayazi tumaze kumubwira ko tuyakesha ONU adusaba kumuha kanya kugira ngo abanze ayarondere imbere yuko agira icyo atangaje Icyo bikoze ivyo biro kuva mu mwaka w'2016 imigenderanire yavyo na leta y'u Burundi ntiyari meze neza eka mbere yari yaranahagaritswe uwo mwaka nyene u Burundi bwabagiriza ko bariko baratangaza inkuru zitarizo kuvyerekeye ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu gihugu ni mu gihe mu mwaka w'imbere yaho mu 2015 habaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cy'umukuru w'igihugu aho abantu batari bake bishwe n'abandi benshi barahunga igihugu. ONU yarasavye kuzogira amatohoza mu Burundi kuvyerekeye agateka kazina muntu ariko leta y'u Burundi ntiyayemerera. Usibye nivyo mu kwezi kwa 10 u Burundi bwaciye bwikura muri sentare mpuzamakungu CPI. Twibutse kandi ko umugwi watowe kugira uzogira amatohoza kugateka kazina muntu mu Burundi watanguye igikorwa cawo mu mwaka uheze ariko leta y'u Burundi ibandanya yamirira kure ayo matohoza. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane, urakoze reka Evariste Nzikobanya nka akwakire kuri ya matohoza umugwi Severe wo gushakisha ukuri umaze gukora kugeza ubu ngubu ukaba waratahuye ibinogo ibihumbi birimo imirambo y'abantu bishwe mu kivunje muri kahise. Ni Musenyeri Jean-Louis Nahimana wayoboraga uyu mugwi wabitangaje uyu munsi mu mihango yo guhererekanya ububasha n'umusimbuye Pierre Claver Ndayicariye Evariste.
Musenyeri Jean-Louis Nahimana ari kumwe n'abakomiseri bahora bakorana yabisikanije kuri no wa kane na Petro Claver Ndayicariye nabo baheruka gutorerwa hamwe n'inama nshingamateka na nkengu z'amateka. Mu byo Musenyeri Nahimana yashikirije ubwiye kumukorera mu ngata harimwo ivyaranguwe nabo barangije ikiringo c'imyaka ine bariko batohoza kuri kahise kabi ku Burundi. Bimwe mu vyaranguwe harimwo ko Sever watoye ahambwa bishwe mu rwimo rwahekuye Burundi mu myaka iheze.
Que dire de 4400 fausses communes éparpillées dans tout le pays?
Jean-Louis Nahimana ati mbega umuntu yovuga iki ku binogo 4400 byahambwemwo abantu mu kivunga muri imyaka iheze. Abakomiseri ba Sever baratahuye icatumye haba ubwicanyi mu myaka iheze. Baratahuye ko ubwo bwicanyi bwava ku ndyane z'abanyepolitike bifuza gutwara igihugu. Umurwi warakoreye mu ntara 18 z'igihugu uraronka amakuru atandukanye ku bijanye n'ubwo bwicanyi bwabaye mu 1965, mu 1969, mu 1972, igihumbi kimwe amajana icenda mirongo inani n'umunani, mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na rimwe, no kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu gushika muri 2008 aho intambara yahagarara. Mu vyagoye uwo murwi wahora urongowe na Musenyeri Jean-Louis Nahimana harimwo kubura uburyo bw'amafaranga. Afatiye ku vyaranguwe n'uwo yakoreye mu ngata Petero Karavine Ndayicariye yabwiye Ijwi rya Amerika ko we nabo bagiye gukorana baronse isemo izobafasha kugira ico bashitseko bazoshikiriza Abarundi n'amakungu mu kiringo bagiye kumara.
Iyo ukoze muri iyo imyaka ine ugakora neza ukazuramenyesha ibyo uri kurakora ukamenyesha ingorane n'intambamyi ufise mugabo kerekana ibikorwa biboneka na ushaka umwaka wundi bakongera barawukongera ibiri bakongera bayikongera. Nishaka kuvuga yuko uyu munsi twebwe twinjiye nitwovuga ngo imyaka ine ni mike tutaratangura twoba tunebwe atacho turakora.
Uwo yahoze arongo uyu mugwi wahora ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu yagarutse ku ngorane z'uburyo bw'amafaranga umurwi wahora wagize. Kubwiwe Repubulika ntishobora kubura amafaranga akavuga ko ico kizotorerwa umuti nayo ku kibazo ca bamwe baherutse gusohorerwa imitahe mva makungu n'umushikizamanza kizigenza wa Repubulika kubera urupfu wahoze arongoye Burundi Melchior Ndadaye. Umukuru mushasha wa Sever yavuze ko akazi kagabuye ni mu gihe nka Peter Woyoya yahoze atwaye Burundi yabwiye Radio BBC y'Abongereza kuri uyu wa kabiri ko atazitaba ubutungane bw'u Burundi ariko ko azitaba umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunyuhanisha.
Uyu mugwi ndongoye turi kumwe n'abagenzanje b'abakomiseri mu byo maze gusoma mu itegeko riwugenga bavuga ko atari umugwi w'ubutungane. No kuvuga ko umurimo wowe uri kurarangurwa n'ubutungane urumva ko icyo kibazo mu kibaza abo mu butungane.
Ariko abi bamwe bavuga bati uno munsi dusoroye imitahe dukurikiranwa ko Ndadaye bakavuga bati ntituziza mu butungane bw'u Burundi tuzitaba umugwi Severe.
Abo rero urabareka bavuge mugabo Severe ifise umurimo wanditswe mu mategeko. Iryo tegeko ni rishasha turiko turarisoma.
Umugwi mushasha wa Sever watanguye amabanga yawo kuri no wa kane wongerejwe ikiringo cyo gukorera ko ni kuva mu mwaka w'1985 gushika mu mwaka w'2008 ukazotohoza no kuruhara kw'abakoroneje Burundi imbere y'uko buronka intaye kwikukira. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri ibyo bibazo muca hirya no hino mu kiganiro muri isanga harimo na politiki. Mu minsi ishize umwe mu banywanyi b'ijwi rya Amerika yadusabye kumushakira umuhanga muri icyo kibazo cya politiki kugira ngo amusabe igisobanuro cy'ijambo politiki. Mu kiganiro muri isanga cyo mu kanya gashize, mugenzi wacu Edi Rwema yaritumiye mwarimu Gerard Birantamije afite impamyabumenyi y'ikirenga doctora cyangwa PhD mu bya politiki n'imibanire y'abantu.
Ijambo politiki ni ijambo ritoroshye gusigura kuko rifatira ku bintu byinshi ndetse tanga abantu benshi bazifata nuko ritari bakarikoresha nuko ritari. Hari rero muri iryo jambo hari abarifata icyo no kwita mu rurimi rw'Igifaransa au sens profane. Ijambo politike usanga barikoresha ndetse banarivuga kenshi bashaka kwerekana yuko ibikorwa bikoreshejwe iryo jambo ari ibintu bibi, ari ibintu by'ubeshi, ari ibintu by'ubisha. Ibyo ni ibintu dukunze kumva abantu baca bavuga ngo ujya muntu n'umunyapolitike cyangwa ukumva hapfuye abantu bagantu bagaca bavuga bati ntiyagire ubyinjiramo kuko ibi ni bya politiki. Ukumva yuko abantu ariko barakoresha iryo jambo barikoresha nko kumengo ni jambo ribatuma bihisha mu byo ariko barakora, haba mu by'ubeshi, haba mu byo kudashikana inshingiro batanze, haba ni muri zo z'ubwicanyi mpejeje kuvuga. Ariko rero ijambo politike twebwe abayinyengere turikoresha mu mice itatu kandi iyo mice umwe wose urafise isobanuro n'igituma abantu baba barikoresha gutyo. Ni ibintu bikorerwa mu nzego nkuru za leta, haba muri za guverinema, haba mu ntwaro, haba ndetse no muri za bisata bishinga amategeko. Hari abashatse kuvuga iki, bashatse kuvuga bimwe abantu bakunda kuvuga ngo ni umukino wa politike. Ni ukuvuga ni ibintu bijyanye n'ibikorwa abantu baba ariko barakora muri izo nzego mejeje kudondagura, haba mu kungena izo nzego zibonana, ingene zivugana, izo zishikako, n'izo zishikiriza abanyagihugu, haba no mu bintu twokwita muri gifasha no vita reposition sociale. Ni ukuvuga ingene abantu bari mu nzego ubwo nyene bigenza burazi n'ingene mu gihugu abantu baba babayeho, n'ingene abo bantu batogwa cyangwa ingene bashika ku butegetsi, haba ku bijyanye n'amatora, haba ku bijyanye na bajya abantu bashaka kugira amakudeta tukunze kumva. Ibyo byose rero bigaca bibyara ikintu cuko muri urwo rwego rwa politike haberamo ihiganwa ryinshi, aho bamwe n'abandi barushanywa mu kurondera icyo tuma bashobora kuziza ku butegetsi cyangwa bashobora kubutsimba tarako. Iryo rero niryo nuze insigo ya mbere mashaka gutanga, nize mu kirimi mu rw'icongereza yita politics. ni zibijanye ninge ni ibikorwa bikorerwa muri izo nzego z'igihugu bigakorwa n'abantu batowe canke bishizeho canke bashoboye kwashika bivanye n'ama nizo no kwita uhinga bakoresheje ico twavuze ni umukino kuko mu rukino ukina umwe wese azana tekniki ziwe ashobora kumushikana ku ntsinzi cyanyuma no vuga kuri ico kintu cha politics nuko harimwo nuko umuntu muri uwo mwanya yiga akaraba neza ingene leta uraze leta nkishira hamwe ry'abantu bahurikiye mu gihugu kimwe bafite ikintu kibahuza ingene leta ivugana n'abagize icyo gihugu n'abaturagihugu niko no bavuga cyangwa abanyagihugu ize navyo umuntu ayibonera kugene nakaruro notanga ariko araraba nk'ubu abantu benshi bamaze iminsi bakurikirana ibera ho mu Bufaransa bavuga ibyo abantu bitabajire jone ariko araraba ingene leta ivugana nabo bantu ivyo rero umuntu abishira muri ugo rwego rwa politiki.
Urakoze cyane Professeri Birantamije. Reka dufate mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Amos wirwe
iyo ndiko ndaraba na cyane cyane kuri politike yo ngaha muri Afrika keshi ari ukuntu abanyepolitike reka ndakivuga ko naho yavuze ko twese politiki ishobora kuturaba mugabo abafaransa nibo bavuze bati lesera politike o politicien no kuvuga kwebwe abanyagihugu bato bato keshi nkuko uwo muvandimwe avuye ku murongo ahejeje kubivuga ati sera domanti kesho sanga bariko baraduhenda badusuka muri bibiliya ukacho sanga nure jene nitwe turiko turagira ingorane rezilita y'ibyo bintu badutumye gukora bishimikije iryo jambo rya politike bigarutse kuri twe mbega ikibazo cyanje nacho ni iki mbega twoshobora kumenya gute ku uyo muntu ari karaduhenda cyanke atari karaduhenda mbega umunyagihugu ni gute yoshobora gukina politike itarimo ibintu cyukubesha cyane ibintu byo cyukwicana yego mbako
ni kibazo cyiza cyane kuko abajije cyane cyane yerekana ibiba izo biba rero navyo nkuko bivuze nuko yavuze muri Afrika ngiyani ho umuntu yoshimikira kuko niho umuntu azi cyane nka twege tusanzwe tubino ariko nahandi sukuva ko bitaba bivuga ko rero ibyo bintu by'ukubesha niwe navuga yuko udafise ya mavalere kumva yuko muri politiki kubesha ari bisanzwe ukagenda ukabesha abanyagihugu yuko nibagutora uzogira ibi n'ibi n'ibi cyane ukabesha abanyagihugu uti nimwakora iki mpazobiki iyo si politiki mu isanzwe iyo si politiki nkuko nabivuze politiki ateza kubishingiye kuri ayo mavalere ugiye muri politiki ugenda uvuga uti jewe ngiye gukora iki njanywe nkeneye ko hahinduka iki ugenda uvuga ngo uno munsi mvuga iki ejo ndoce mvuga kiriya kuko tukunze kubona muri Afrika mu Burundi cyangwa n'ahandi aho ubona umuntu yahereye 61 62 Burundi bwikukira ugasanga ari mu mugambwe uyu uwo munsi ugasanga ageze mu mugambwe gira nk'icumi waraba iyo migambwe icishimikiye ko ishingiro ryayo ukabona yuko atakintu kimwe gihuye muri mu byiyumviro byabo imigambwe ibishingiye ko niho ucubona yuko uwo muntu aba ari karondera amaronko ubu rero mu kuyaronkazo tuza guhenda abantu ndetse usange n'abantu baguye mu rudubi yabataye mu rudubi bicwe bapfungwe kandi batari gushobora gufunga kuko ikiri cyo cyo nuko ata muntu numwe urya nkuko nabivuze nta muntu numwe atari muri politike kuko nta kintu kiba mu gihugu ubamwe ushobora kuvuga ngo iki kintu nikindeba ngo ikintu n'ikintu jewe ngo ntacu ndafite ndakivuga ko cyangwa ngo binini ngo ni by'abanyapolitike iyo uvuze gutyo nuko utaburatahura yuko politike ari ubugene intwaro kugene ubuzima bw'abantu mu gihugu uteza gutunganywa bihereye ku nzego z'igihugu gushika hasi.
Turaganira n'umuhanga muri politike kugira ngo asobanurire abumva Ijwi rya Amerika igisobanuro cy'ijambo politike rikomoka he ryaje gute rivuze iki iki kibazo cyangwa se icyifuzo cyo kuganira kuri iyi ngingo cyasabwe n'umukunzi w'Ijwi ry'Amerika witwa Joseph akomoka majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Joseph, muri aka kanya turamufite kuri telefoni, wiriwe neza?
Mbere na mbere rwose mbanje kugushimira ko wubahirije icyifuzo cyanjye, rwose Imana izakurinda uragahoraho.
Urakoze cyane. Nawe
numvishije ibisobanuro by'ijambo rya politiki, icyo kintu nari ngifitiye amatsiko. Noneho hari utundi tubazo naba mfite ariko ntabashije kubonera igisobanuro. Nanone harimo akabazo nakwita ko ari aka kabiri, inkomoko ya politiki aho yaba yarakomotse kugira ngo ikwire ku isi hose, nk'uko twari tumaze kumenyera ko demokarasi yo yaje ituruka mu gihugu cy'Ubugereki, politiki yo ryaje rikomoka he? Ako ni akabazo ka kabiri. Akabazo ka gatatu, ese umuntu wese ashobora gukora politiki?
Inkomoko y'ijambo rya politiki, umuntu ibyo umuntu azi ni uko politiki yatanguranye n'uko abantu batanguye kuba hamwe. Ni ukuvuga imbere y'uko abantu baba hamwe, kera nyine hagati y'imyaka myinshi abantu bababaho basanzaye bagendagenda, ibyo bita nomade. Bamaze rero kuja hamwe, umuntu agashinga umuryango, imiryango yarakuze imaze gukura, bategeza gushiraho amategeko agenga ingene bateza kubana. Niho politike yatanguriye, niho umuntu yovuga ko ariho politike yatanguriye, kuko yatanguye abantu bamaze gutangura kuba hamwe, bagakenera amategeko akingira bamwe n'abandi, bagakenera amategeko y'ukungene bashobora kubana hamwe badakomana kazi. Niho politike yatanguriye rero, ni ukuva abantu babaye hamwe. Hamagendi bandanya, icyagiye cyiyongera ko nuko hahavuye haza yuko haba ibyiyumviro, ugasanga hariho abashigikiye ibyiyumviro n'abashigikiye ibindi byiyumviro. Muri iyo migwi y'ibyiyumviro rero havamo imigwi ya politiki, ivyo nk'iburayi canke ari ivyo bita abantu bo mu buryo, abantu bo mu bafu, abantu bo hagati, abantu bo mu buryo bwa kure cyangwa bafu bwa kure, niho byahereye yuko iyo migwi ibaho mugabo ikabishimikiye ku byiyumviro. Ubu rero aho bigeze nuko n'ibintu by'amatora biba bisuhisunzwe iyo migwi y'abo bantu baba bafite ivyo vyiyumviro bitandukanye. Iyo niyo novuga ko ari inkomoko ya politike mu majambo make, ariko
bivuze ko
biri mu gihugu kanaka cyangwa igihugu runaka kinini akujya kwa demokarasi. Twabonye yuko yatanguriye mu gihugu cy'Ubugiriki hamwe ikagenda itera imbere gushika ayishikira n'ibihugu bindi bya kure. Ku kibazo rero cya kabiri, ubaze uti none umuntu wese arashobora kugira politiki, kuko tuzi yuko umuganga aba yarabyigiye, umupilote akaba yarabyigiye, umushoferi akaba yarabyigiye. Je navuze yuko politike atamuntu n'umwe isiga inyuma, atamuntu n'umwe adashobora kuyigira, cyo ni cya mbere. Ariko ntibivuze yuko bidasaba yuko umuntu agira icyo nakwita capacity, ingino kivuga mu kirundi, agira ubumenyi n'ubushobozi bwo gukora iyo politiki. Ize navyo umuntu abikura ku ishure, akabikura no kuvyo umuntu abona misi yose. Hariho abanyapolitike benshi tuzi bakomeye batwaye isi batigeze batari barigeze baje mu ishure, batanguye ari abafundi bubaka amabarabara, baraduga baja mu masendika, izo bita amashirahamwe y'abakozi, barava mu masendika bahava baja bagira imigambwe, hama barashika naho batwara igihugu. Abantu benshi tuzi
nk'uwahoze ari perezida wa Brazil,
nk'akarorero nk'urya ahoze ari perezida wa Brazil, Lula da Silva japanuko yitwa, hariho n'uwundi mu Budage yitwa Joscar Fischer, yabaye umushikiranganji w'imigenderanire w'Ubudage imyaka nka cumi, ariko ntiyari yaraciye mu ishuri. Hariho n'abandi nka ba Lionel Jospin bazwi mu Bufaransa, no muri Afrika hari abantu benshi batari baragiye mu ishure, nka Bazuma murababona, Jacob Zuma nta shuri yigeze yiga, ariko bahereye ku bikorwa bakaza bararonka izo kompetanse, bakaronka ubwo bumenyi n'ubwo bushobozi bwo gushobora kumva yuko bashobora gukora bakora inyungu z'igihugu n'iz'umunyagihugu wese. Ni ukuvuga rero ishure nta shure rihari umuntu yuva ngo iri niryo ryigisha ibya politiki. Twe twarize siyansi politike, nibyo mugabo ntitubuze kuvuga yuko umuntu yize siyansi politike aca ateza kuba umunyapolitiki. Twebwe turahari kugira ngo dufashe ko abantu batahura ivyo bintu biriko biraba muri urwo rubuga rwa politiki.
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, amakuru twari twarabateguriye nahangaha ahumurije mbabwire gusa yuko misa ya nyuma yo gusezera kuri perezida wa 41 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Bush ubu ngubu iri hafi guhumuza muri Houston muri Texas murakarama.